mubananya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya bose. Niriwe inshuti zacu ikaze mu makuru yo kuri uyu mugoroba na Fideni yo ngapo. Mu Rwanda ibyiciro bimwe by'amashure y'intango nayisumbuye byatanguye amezi 8 inyuma y'amashure yugariwe kubera ikiza cha COVID-19.
Merewe mu rugo ko bimeze nako biteguye neza kubera iki cyorezo cya COVID kuko hikubisemo n'ikibazo cy'izuba nakoraga akazi k'ubuyede ntabwo kabonetse ariko ishwe ko twari beshi cyane majyepfo arenza ntabwo zatangiye naho nubwo biteguye
kwitangira ry'amashuri.
Abo ni Ndayambaje Gilbert umunyeshuri avuka mu karere ka Gisagara mu ntara y'Ubumanuko mbere na Habimana Gilbert wo muri sektori ya Cumba mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Uburaruko bw'u Rwanda. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari mu rugendo rw'akazi rw'iminsi 5 mu gihugu cya Guinea Equatorial kuva kuri uyu wa mbere. Vaticano yahakanye kumugaragara amakuru aheruka guhana ahantu avuga ko umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco ashigikiye ko abakundana basanga ibitsina bemeregwa gushingirana. Ejo ku munsi wa kabiri abanyamerika bazozindukira mu matora y'umukuru w'igihugu abagize kongere n'abayobozi b'izindi nzego urwego rwa za leta. Ido nido ry'amakuru avuga ijya no hino ku isi. Umunyamategeko yaburaniye vice president wa Kenya William Ruto yishikirije inzego z'umutekano mu Buholandi yagirizwa guha ruswa amasura ibindi na mugenzi wacu Eddie Gwema.
Kuri uyu wa mbere nibwo umunyamategeko Paul Gicheru wari umaze iminsi ashakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha yishikirije inzego z'umutekano. Paul Gicheru arashinjwa guha ruswa abatangabuhamya mu rubanza vice president wa Kenya yaregwagamo ibyaha byo gushoza imvururu zishingiye ku moko nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu 2007. Gicheru arashinjwa ko yasabye abatangabuhamya batandatu guhindura ubuhamya bwabo usibye guhabwa ruswa kugira ngo bivane mu rubanza, aho batangabuhamya ngo banatewe ubwoba kugira ngo badashinja Bwana Ruto. Vice President William Ruto yareganywe n'umunyamakuru Joshua Sang gushoza imvururu zahitanye abantu 1,200 mu mwaka w'2016. Umucamanza mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha yaburijemo ibirego Ruto yaregwaga, ariko avuga ko igihe cyose haboneka ibimenyetso bishya bashobora gusubukura urwo rubanza. Kugeza ubu ntacyo uruhande rwa Ruto rwari rwavuga ku munyamategeko we. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwasabye inzego z'umutekano mu Buholandi ko rwahabwa Bwana Gicheru rukamukurikirana.
Urakoze Eddie. Muri Bangladesh abantu bagera ku 50,000 bazindukiye mu myiyerekano yo kwiyamiriza perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron aheruka kuvuga ko kunebagura idini rya Kiislam biciye mu bishushanyo ari uburenganzira bwo gushikiza ibyiyumviro. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Diane Nini nazo.
Iyo myiyerekano yabereye ku murwa mukuru w'ico gihugu Dhaka, abayikozi bakaba bihereje amabarabara basaba abanye Bangladesh kudakoresha ikintu na kimwe cakorewe mu Bufaransa. Banagerageje kuja kwiyerekanira imbere y'ubuserukizi bw'ico gihugu ariko polisi irabatangira. Aha tukababwira ko Bufaransa bushora ibikoresho bitari bike muri Bangladesh. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron ariko yiyamirizwa mu bihugu bitandukanye biguriyemo abayisilamu inyuma yo kuvuga ko Ubufaransa butarota guheba ubwisanzure n'uburenganzira bwabwo bwo gushikiriza ivyiyumviro biciye mu mashusho caricature mu Gifaransa. Na majambo yavuze inyuma y'urupfu rw'umwigisha wo mu Bufaransa yitwa Emmanuel Paty yishwe mu kwezi kw'icumi aciwe umutwe inyuma yo kwereka abanyeshuri biwe ishusho y'intumwa nkuru y'idini rya Islam ariwe Muhammad. Iyo shusho yavuye isubirwamo n'ikinyamakuru cyo mu Bufaransa Charlie Hebdo. Iyicwa ry'uwo mwigisha ryakurikiwe n'ubundi bubisha nk'ubwo burimwo ubwabaye mu ndwi iheze, aho umuntu yitwaje imbugita yinjiye mu isengero katolika riri mu gisagara ca Nice akica abakirisu batatu barimo umugore yishe aciye umutwe. Uwo musore yakoze iryo bara yarikoze avuga ngo Allah Akbar, bisigura ngo Imana ni nkuru. Ivyo bitero vyose mwomenya ko leta y'Ufaransa yavyegetse ku ntagondwa zitirira idini rya Islam. Mu kiganiro Perezida Emmanuel Macron yaraye ahaye television Al Jazeera yagize ati ndatahura ko abantu bashobora kubabazwa n'ibicapo ariko sinzofa ntahuye ingene iryo shavu rishobora kuba imbarutso y'ubugizi bwa nabi.
Indorerezi z'amatora muri Cote d'Ivoire zivuga ko igitigiri cy'abitavye amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi wa gatandatu yindwi turangije cari hasi cyane. Indorerezi zitangaje ivyo inyuma yuko abakandida batavuga mu mwera leta bateye akamo kuko abantu bihoza amatora mu ntumbero y'ukwiyamiriza ingingo ya Perezida Alassane Ouattara yo kwitoza mu kiringo kigira gatatu. Icuka kibi kibonekeje mu gihe cy'amatora cyatumye haba ubwoba ko hashobora kuba ubwicanyi n'uruhagarara mu gihugu inyuma y'amatora. Batavuga rumwe na leta batangaje ko abantu barenga 30 bishwe mu mpera zindwi irangiye. Urwego rw'igihugu rujejwe amatora rumaze gusohora ivyavuye mu matora yo ku munsi wa gatandatu urangiye bivuye mu bice 26 ku bice 108 bigize igihugu. Ivyo bice byose uko ari 26 bigwiriyemo abashigikiye Ouattara. Ivyo bice byose yarabitsinze nk'uko byari byitezwe urunani ngo batavuga rumwe na leta bavuga ko ibice 10% by'abanyagihugu ba Cote d'Ivoire ari bo bonyine batoye. Yamara ntibatangaza iyo bakuye ayo makuru. Abategetsi bajejwe amatora ntibarashikiriza ibitigiri vy'abitavye amatora mu gihugu cose. Ku bakandida 44 barondeye kwitoza, 40 muri bo barangiwe. Umukandida umwe wenyene mu batavuga rumwe na leta niwe yahiganywe na Perezida Ouattara inyuma ko abandi bakandida babiri basavye abanyagihugu kwihoza amatora. Indorerezi z'amatora zatangaje uno munsi kuwa mbere ko kwangira benshi mu bakandida bashaka kwitoza byageramiye ukwizigira amatora. Abanduye virusi ya corona ku isi barenga umuriyoni n'ibihumba 200. Mu karere ka Afrika, sendika y'abigisha itabariza abarimu bageze mu zabukuru babangamiwe n'ico kiza. Diane nini nahazwe adufite ibindi.
Kaminuza ya Johns Hopkins yo muri Amerika ikora amatohoza kuri iki kiza ikanagitanga kwa makuru ku mwanya ku mwanya, ivuga ko aho ubwandu bubandanya kuduga ari cane cane muri Amerika, Ubirigi, Ubwongereza n'Ubufaransa. Muri bashasha banduye bazwi harimo umuganwa w'Ubwongereza William. Umukuru w'ishami rya ONU ryita hamagara y'abantu ku isi OMS ariwe Dr Tedros nawe yatangaje ko naho atayimenyetso vya COVID-19 afise bishize mu kato inyuma yo guhura n'uwanduye. Ku mugabane wa Afrika naho sendika y'abigisha muri Kenya itabariza abarimu bageze mu zabukuru babangamiwe n'ico kiza. Ni nyuma y'abigisha 35 n'abanyeshuri 17 banduriye mu kiringo c'indwi zibiri gusa. Muri ico gihugu muri rusangi amashuri agera kuri 35 avugwa mu bwandu bwa COVID-19. Amaze kwandura mu gihugu cose baba 556 amaze guhitanwa n'iyo virusi ya corona nabo bakaba barenga 1000.
Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi bahejeje kudushikiriza Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyage mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushobora no kudushikira kuri Facebook no ku kibanza cacu ca internet arico wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi, aho Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye ari mu rugendo rw'akazi rw'iminsi 5 mu gihugu cya Guinea Equatorial kuva kuri uyu wa mbere. Yagiye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe hamwe n'abashikiranganji 5 mbere yuko yurira indege. Yabwiye itangazamakuru ku rugendo arukoze mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire hagati y'ibi bihugu no kurabira hamwe aho imigambi byumvikanye kurangurira hamwe igeze. Ibindi kuri inkuru dutega amatwi mugenzi wacu Roje uri Kaneza ari Nairobi muri Kenya.
Indege rero ya Perezida Ndayishimiye umutambukanyi wibanje nende yubaha n'abandi bantu bagera ku 19 yahagurutse ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye isaha 5:43 nk'uko amasoko y'Ijwi rya Amerika yabitubwiye. Imbere yo kurira indege Perezida Evariste Ndayishimiye yabwiye abamenyeshamakuru bari bahari kuri uru rugendo rwakozwe mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire hagati y'igihugu ciwe na Guinea Equatorial yari isanzwe yari myiza haraheze imyaka myinshi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye
murazi yuko Burundi ari igihugu gitegerezwa kugira ibindi bihugu bivandimwe kandi murabizi yuko agafunika abagara bumwe arakarenge. Igihugu rero cya Guinea Equatorial ni igihugu kigenzi cyane. Murazi yuko umukuru w'igihugu cya Guinea Equatorial amaze kugendera u Burundi, hanyuma icyo gihugu turafitaniye amasezerano y'ingene twoza turafashanya cyane cyane mu bijyanye n'iterambere, bijyanye n'imico kama, ibijyanye n'ubuhinga n'ubumenyi. None rero baradutumiye ngo tuje kubagendera dusubire duhanahane ivyumvira ku ngene twobandanya dukorera hamwe tugiye muri urugendo rero kugira ngo dutsimbataze iyo migenderanire yo gufashanya hagati y'ivyo bihugu bibiri kandi turize yuko bizogenda neza ko barinze badutumiye
abashyanganye batanu kuri 15 bagize leta ya Burundi nibo baherekeje umukuru w'igihugu nk'uko uruhusha rw'akazi ruvyerekana no imigenderanire ya Burundi n'andi makungu kwivuna abansi w'uburimyi n'ubworozi w'ubudandaji hamwe n'uwamagara y'abantu igihugu ca Guinea Equatorial ubukiri mu bihugu bisasa nk'indorerezi mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kuva mu kwezi kwa mbere umwaka w'ihumbi 2018 kiri mu byaryamye ku Burundi kuva mu 2015 aho ibihugu bitari bike zari zateye umugongo ico gihugu co mu buseruko bwa Afrika Incuro zitari nke iruhande y'Ubushinwa n'Uburusiya ibindi bihugu fanfe n'Uburundi cariyamirije inama zatunganywa mu rwego rwo kwiga ku bibazo by'Uburundi n'ibihano bwofatirwa kuva habaye irikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu kwa gatanu umwaka w'ihumbi 2015 ibaye incuro ya mbere perezida w'Uburundi amaze amasaha arenga 12 hanze y'igihugu kwa 19 ukwezi kw'icyenda uyu mwaka Evariste Ndayishimiye yakoze urugendo rw'icyo cy'umunsi muri Tanzania imbere y'ukwitahukira mu mwaka w'ihumbi 2017 naho nyakwigendera Nkurunziza yagize urugendo rw'amasaha muri icyo gihugu nyene yaherukamo mu 2015 aho yasimbihirikwa ry'ubutegetsi agataha bagira mukombore batawe muri yompi abandi nabo bishwe Nkurunziza yapfuye giturumbuka kuwa 8 ukwezi kwa 6 uyu mwaka yakunda kwishura avuga ko azasohoka igihugu ko yatowe n'abarundi atorerwa kubakorera atatorewe gukorera amahanga Eroje Burika neza Ijwi rya Amerika
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 Radio Ngoma ya Maniyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 Radio Communauté La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9 ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
mu Rwanda kuri uyu wa mbere itariki ya kabiri y'ukwezi kwa 11 ibyiciro bimwe vy'amashuri y'intango nayisumbuye vyatanguye iritangura ribaye inyuma y'amezi ashika ku 8 amashuri ahagaritswe mu Rwanda kubera ikiza c'umugera wa corona bamwe mu banyeshure mbere n'abavyeyi bavuganye n'Ijwi rya Amerika batangaje ko naho kongera kwiga byari bikenewe ariko hari abana benshi batazoshobora gusubira mu ishure kubera ubukene bukabije batewe na COVID-19 Asumta akabo yadufitiye ibindi kuri iyi nkuru
Abanyeshuri batangiye uyu munsi nawo mu mashuri abanza biga mu mwaka wa 5 n'uwa 6 nabiga mu mashuri yisumbuye mu mwaka wa 3 n'uwa 5 n'uwa 6 kikiciro kiriyongeraho icy'abanyeshuri biga mu mashuri y'ubumenyingiro bari mu mwaka wa 3 kugeza mu wa 5 ndetse nabiga mu mashuri y'inderabarezi kuva mu mwaka wa 1 kugeza mu mwaka wa 3 nubwo abanyeshuri basubiye mu masomo yabo nyuma y'amezi agera ku 8 amashuri ahagaritswe kubera icyorezo cya COVID-19 harabatari bake batangarije Ijwi rya Amerika ko bitazaborohera kongera gutangira kubera ubukene bwugarije imiryango yabo bwatiwe nanone n'iki kiza cya COVID-19 ndayambaje Jiberi ni umunyeshuri uvuka mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo ndetse na mugenzi we Habimana Jiberi no mu murenge wa Cyumba mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru nibyo bagarukaho
merewe mu rugo uko bimeze nako biteguye neza kubera iki cyorezo cya COVID kuko hikubisemo n'ikibazo cy'izu nakoraga akazi k'ubuyede nago kabonetse ariko eshwe ko twari beshi cyane Amajyepfo arinzara nago azatangira naho nubwo biteguye
kwitangira ry'amashuri iwacu rwose ababyeyi benshi bitewe n'ikibazo cy'ubukene mbona ari imbogamizi nyinshi cyane kugira ngo abana bazatangire amashuri imirimo imwe n'imwe yagiye ihagarara kubakoraga mu gace k'iwacu ari benshi batazayasubiramo iwacu ibirayi byaguraga 150 ariko byaguze amafaranga 400 ibishyimbo uwo mu rugo biri kugura 150 urumva ko no kujya guhingira umuntu wagura ikiro cy'ibishyimbo ugasigaramo n'ideni Urumva ko ababyeyi benshi ntabwo wafata igihumbi ngo kiguremo amakaye y'abana mu rugo ufite umuryango w'abana barindwi bari buze kuburara. Kwiga rwose ni ikibazo gikomeye cyane.
Izi mvugo z'aba banyeshuri bazihuriyeho n'ababyeyi babo nabo bibaza uko itangira ry'amashuri rizagenda, kuko bemeza ko ribasanze mu bukene bukabije batewe na COVID-19 ndetse n'ikibazo kibiye bibi bitatunganiye abahinzi. Bwana Rufonsi Nizeyimana ni umubyeyi wo mu karere ka Gisagara na mugenzi we Rutagengwa Jean Pierre wo mu karere ka Bugesera baravuga uko ibi bihe byugarije ababyeyi.
Abana benshi bari baragiye gukora mu bintu bya VUP, abandi baragiye mu matafari, mu miceri, yemo na hazaba n'imbogamizi kuko hari n'abanyeshuri batazemera gusubira ku ishuri. Bamenyereye gufata amafaranga, iwabo nyine ubuzima buragoye. Icyo mbona gikomeye n'ababyeyi tuganira mu hongo aho ntuye bafite abana biga basanga nk'umwana nimba ari muri Gisagara azajya kwiga wena Nyamagabe hirya mu misozi cyangwa azajya kwiga muri Nyaruguru, yibaza uburyo azabona ikimujyana akabona na minivari, nimba se atabonaga icyarya kumugurira amakaye numva byoroshye.
Nta cyizere gihari cy'uko abana bose bashobora kuzajya ku mashuri. Abiga batari muri nayini ni ikibazo.
Amahirwe dufite nuko uburezi bwegerejwe abaturage. Iyo umwana yiga ataha mu rugo burya biroroha kumubonera ifunguro rya kumanywa, ntabwo ari kimwe nuko yaba yiga aba ku ishuri. Iyo umubyeyi afite umwana wigaga mu kigo acumbika, ubushobozi uyu munsi ukawutamukundira azagana cya kigo kimwegereye yiga ataha mu rugo, kandi atekereza ko badashobora kubimwangira.
Minisiteri y'uburezi yizeza ababyeyi ko mu gihe bizabagora gutangiza abana babo babashakira amashuri yabegerejwe y'imyaka 9 na 12. Sarafina Flavia ni umukozi ushinzwe itumanaho muri Minidic.
Numva haramutse bibaye ngombwa yuko umwana ahindura ikigo cy'ishuri bitewe wenda n'ubushobozi bw'ababyeyi akajya muri nine, birashoboka. Igikuru ni uko abana bose basubira ku ishuri, ntazagira abana batagaruka bavuga ngo ntabwo bashoboye kubona itike cyangwa se amafaranga basubiza ku kigo bigagaho iba cyari boarding school, bajya no ku kindi kigo ababyeyi bafitiye ubushobozi cyangwa se bakegera inzego z'ibanze ibibazo byabo bakabimenyekanisha bagafashwa kugira ngo bashobore gusubira mu ishuri. Abifuza kujya muri ibyo bigo bya 9-12 babijyaho nabyo bariga, kandi twabonye yuko n'abanyeshuri bo muri 9-12 batsinda.
Uyu muyobozi kandi asobanura ko amabwiriza ya minisiteri atemerera ibigo by'amashuri kuzamura amafaranga y'ishuri yemeza ko binabayeho byabanzirizwa no kubiganiraho n'ababyeyi. Biteganijwe ko aba banyeshuri batangiye igihembwe cyabo kuri iyi tariki ya 2/11 bazagisoza ku itariki ya 2/4 umwaka utaha. Ikiruhuko cy'igihembwe cya 2 kizatangira ku itariki ya 3/4/2021 kigeze ku itariki ya 15/4/2021 kikaza mara ibyumweru 2. Igihembwe cya 3 cyo kigatangira kuri 19/4 kigasoza ku itariki ya 9/7 umwaka utaha, cyo kikazamara ibyumweru 12. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira 1/2024/4/1/3/1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Muri Uganda abakandida batatu nibo bemezwe uyu munsi n'akanama gashinzwe gutegura amatora mu gihugu guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka utaha. Kwandika abazohiganirwa ico kibanza birabandanya gushika ku munsi w'ejo. Ni inkuru y'idonido tuyibaze Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Babiri mu bashaka guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu, Nancy Kalembe umutegarugori w'imyaka 34 hamwe na Katumba John w'imyaka 24 bangiwe n'akanama gashinzwe amatora kubera yuko bari batujuje ibyangombwa basabwa. nubwo aba bombi bari bemerewe mbere kuzaza kwiyandikisha uno munsi kuko bari bujuje ibindi byangombwa bananiwe kwishura imiliyoni 20 z'amashiringi zingana n'amadolari 5,500 zisabwa abashaka guhatanira umwanya mukuru w'igihugu bose. Cyakora baracyafite amahirwe gutanga ayo mashiringi bakagaruka kwiyandikisha bitarenze umunsi w'ejo kwa kabiri saa 10. Mu bujuje ibyangombwa byose bakandikwa harimo Perezida Yoweri Tibuhaburwa Museveni wabaye uwa mbere mu gutanga ibyo asabwa. Abandi bujuje ibyo byangombwa ubu akaba ari abakandida bemerewe gutangira kwiyamamaza mu gihugu cyose n'abajenerali babiri bavuye mu gisirikare. Abo ni jenerali Mugisha Muntu wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda mu gihe cy'imyaka 8 hamwe na jenerali Henry Tumukunde wigeze kuba umukuru w'urwego rw'ubutasi bwa gisirikare. Umukuru w'akanama gashinzwe amatora Simon Byabakama yasabye abakandida bose kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19, kudakora amanama yo kwiyamamaza ahuza imbaga y'abantu mu rugo rwego rwo kwirinda icyorezo nyine, ahubwo ko bagomba gukoresha ubundi buryo nk'amateleviziyo, amaradiyo hamwe n'amanama atarengeje abantu 70 kugira ngo bashobore gutanga ubutumwa bwabo. Kwa ari batatu aba bakandida bose bazi icyo bavuga ku matora y'umwaka utaha. Jenerali Henry Tumukunde wahoza kuri ubutasi bwa gisirikare yavuze ko aramutse atowe icyo azashira imbere ari uguhagarika isesagurwa ry'umutungo w'igihugu.
I would like to tell Ugandans that
ati reka menyesha abanyayuganda ko dufite ideni ry'amahanga rinini cyane ugereranyije n'umutungo w'igihugu cyacu, shaka ngukuraho umuco wo gufata amafaranga y'abanyamahanga nk'inguzanyo. Afrika igomba guhagarika gutungwa n'andi mahanga. Dufite umutungo wacu uhagije, niwo tugomba gukoresha kwiteza imbere tutagombye gufata inguzanyo. Ikintu izaharanira no gukuraho gusesagura umutungo w'igihugu. Hano umutungo urasesagurwa cyane bigatuma duhora mu madeni.
Overspending, we also have too many leakages.
Jenerali Mugisha Muntu wakuriye igisirikare cya Uganda we avuga ko mu gihugu agiye kubamo amahinduka akomeye cyane.
In this 9th hour of the day, 2nd of November, in the year of our Lord 2020.
Ati isaha ya 9 uyu munsi muri uyu mwaka nizera ko dutangiye ikindi gice mu gihugu cyacu. Dutangiye amahinduka masha n'ibihe bisha, benshi bashobora kutabireba ubu ngubu ariko uko ibihe bizagenda bihinduka bazabireba. Ababizi barabizi, abatabizi nabo bazabimenya.
Those who know, no. Those who don't know, don't. Very good to know with time.
Perezida Museveni we yihanangirije abahanganye nawe guharanira amahoro ko uzakora ibintu bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu azahura n'ibibazo bikomeye. Reka nsabe buri muntu wese guharanira amahoro. Nubwo ndi kwiyamamaza ariko ndacyari umukuru w'igihugu, ndimo kumva ibintu byinshi, ariko reka mpamirize abanyagihugu yuko ari nta muntu ushobora guteza umutekano muke hano wabigerageza yakwifuza icyatumye bikora. Twe ntabwo dukina, nta muntu turusha ibirwanisho hano, ariko ntabwo tuja dutera abandi ubwoba. Hatagira n'uribwaribwa na gato ngo ashaka guteza umutekano muke hano. Numva ngo bari kugerageza ibi n'ibi ndetse ngo bari gukorana n'abanyamahanga. Nta munyamahanga ushobora guteza hano umutekano muke kiretse yishakira urupfu. Perezida Museveni umaze imyaka 35 ku butegetsi agiye kwiyamamariza manda ya gatandatu. Abaturage ba Uganda benshi ntibavuga rumwe ku butegetsi bwe, mu gihe bamwe bavuga ko yakoreye igihugu ibintu bikomeye kuva aho yafatiye ubutegetsi mu 1986 avuye mu rugamba rwamaze imyaka 5 arwanya ubutegetsi bw'icyo gihe, cyane cyane nko kugarura amahoro mu gihugu hamwe n'iterambere muri rusange. Abandi bavuga ko ubutegetsi bwe ari ubw'igitugu bukandamiza uburenganzira bwa kiremwa muntu kandi bwamunzwe na ruswa. Abandi banyapolitiki bane bashaka guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu bazandikwa umunsi w'ejo ari nawo wa nyuma, nuko kwiyamamaza kukazatangira tariki 9 kandi amatora akaba ategerejwe kuzaba mu kwezi kwa kabiri k'umwaka utaha. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Bakunze baradi Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira. Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngomana Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9. naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibikikenda ni radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Abakandida mu matora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko baja mu mareta atandukanye imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu azoba ejo kuwa kabiri. Kiringo cyo kwiyamamaza camaze amezi n'amezi kigeze ku munsi wa nyuma. Abakandida bombi bariko bagerageza kumvisha abakigonanwa kubatora. Inkuru Ijwi rya Amerika dusomegwa na Claude Ganza munyamagana ari mu Rwanda.
Perezida Donald Trump n'uwo bahanganye Joe Biden wabaye vice president barimo kwiyamamaza mu mareta atandukanye kandi bishobora guhindura byinshi ku byemezo by'abatora kuri uyu wa kabiri. Leta ya Pennsylvania nimwe muzo bahatanira kandi byegeranyo byo mu minsi ishize byagaragazaga ko Biden azi imbere nyamara Trump yahegukanye insinzi mu matora yo mu 2016. Trump yamamarije ku kibuga mpuzamahanga cy'indege ki Wilkes-Barre Scranton mu gihe Joe Biden we yamamarizaga Pittsburgh. Kuri uyu wa mbere kandi Biden yaniyamamarije muri leta ya Ohio ivamo amajwi 18 y'abafata icyemezo kandi imibare y'ibishobora kuva mu matora igaragaza ko abakandida bombi basa nk'abanganya amahirwe. Trump ariyamamariza muri North Carolina nayo ihatanirwa cyane akomereze muri leta ya Michigan n'iya Wisconsin. Biden yasaga nk'urusha Trump amahirwe muri izi leta ariko nanone Trump yazegukanye mu insinzi mu matora yo mu 2016. Ntabwo ibyavuye mu matora bizahita bitangazwa. Igihe ntarengwa cyo gutangaza amajwi kizaterwa n'imiterere ya buri leta ariko amwe namwe abayamaze kubarura amajwi mu cyumweru kimwe ku buryo amajwi ntakuka ashobora gutangazwa mu mpera z'ukwezi kwa 11 cyangwa mu ntangiriro z'ukwa 12. Mu myaka myinshi yashize uwatsinze amatora yagiye amenyekana mbere y'uko amajwi atangazwa ku mugaragaro hashingiwe ku by'ibitangazamakuru bikusanya mu maleta atandukanye. Muri uyu mwaka abaturage benshi batoye imbere ku buryo bagera kuri 94 batoye ku cyumweru nimugoroba. Abenshi muri aba batoye bakoresheje uburyo bw'iposita kubera gutinya icyorezo cya virusi ya corona kandi bishobora gutinza ibarura ry'amajwi muri leta nyinshi. Trump yanenze icyemezo cy'urukiko cyemerera amwe mu mareta ko ku munsi w'amatora yahita atangira kubarura amajwi yoherejwe ku buryo bw'iposita no gukomeza kwakira bene ayo majwi nyuma gato y'itariki y'amatora. Yanabishimangiye cyane aho yagendaga yiyamamariza kuri iki cyumweru avuga ko hashobora kuzabaho uburiganya muri aya matora. Yavuze ko yiteguye kujora uburyo amatora azagenda muri Pennsylvania aho urukiko rwemeje mu cyumweru gishize ko abantu batora bakoresheje iposita. Trump yabwiye abanyamakuru ko amatora akirangira bazahita buhiriza abanyamategeko babo gukurikirana uburyo amajwi abarurwa. Ubwo yari muri leta ya North Carolina, Trump yabwiye abanyamakuru ko atishimira uburyo amajwi atazahita atangazwa, avuga ko bitumvikana uburyo bazategereza igihe kirekire ngo ibyavuye mu matora bibone gutangazwa. Trump yahakanye raporo yatangajwe n'ikigo cy'itangazamakuru cyitwa Axios ivuga ko azahita atangaza ko ari watsinze amatora niyo koreje y'abatora izaba itaremeza uwatsinze. Umudemokrate Joe Biden yakomoje kuri iyi raporo ku cyumweru rwo yari muri leta ya Philadelphia agira ati "Perezida ntaziba amajwi muri aya matora." Biden yanongeye kunenga uburyo ubutegetsi bwa Trump bwitwaye mu guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona kimaze guhitana abanyamerika 231,000 naho abarenga 990,000 bo barayanduye. Hagendewe ku mibare itangazwa na kaminuza yitwa Johns Hopkins, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu kirimo abanduye benshi kuruta ahandi hose ku isi. Ukuri kuriho nuko gutsinda iyi virusi bisaba gutsinda Donald Trump, niwe virusi. Aya ni amagambo Biden yakoresheje anenga Trump. Trump yakomeje kwemeza ko Amerika yesheje umuhigo wo kurwanya virusi ya corona kandi ko n'urukingo ruri hafi kuboneka. Leta ya Pennsylvania iri mu zahisha cyangwa zikimisha Biden amahirwe yo gutsinda amatora. Ni icyizere cy'insinzi. Biden yavuze ati "Nimwumva neza Amerika n'ubutumwa burasobanuka neza." Igihe ni iki ngo Trump azinge imizigo yasubiri iwabo. Amakusanya bitekerezo ku bishobora kuva mu matora arerekana ko Biden akiri imbere ya Trump w'ibice 18% kandi bikomeje bityo byagira Trump mu perezida wa gatatu naniwe kwegukana manda ya kabiri mu myaka 40 ishize. Nubwo bimeze bityo ariko umukandida ukunzwe cyane n'abaturage si uhita aba perezida ahubwo koreje y'abatora igizwe n'abantu 538 niyitora umukuru w'igihugu. Umukandida asaba ubwiganze bw'amajwi 270 muri aba bagize iyi koleji kugira ngo abe perezida. Muri leta 50 zigize Amerika, Trump cyangwa Biden agomba gutorwa n'abaturage benshi kandi zimwe muri izi leta zikomeye zinahagarariwe n'abantu benshi muri koleji y'abatora. Uretse amatora y'umukuru w'igihugu, baranatora abadepite kuri 335 batorera imyanya 35 mu ijana y'abagize sena, hatorwa abaguverineri 11 n'indi myanya inyuranye muri guverinema no kwemeza izindi mpinduka mu itegeko nshinga rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. reba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio Yacu.
Aha niho turangirije amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya. Dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasige Beyeho yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabashikirije kuri mikro mwari kumwe na Fidel Niyongabo. Mugira umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika.